imuvanira dijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryabandanye gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2020. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mu kiringo kingana n'amezi atatu mu Burundi harategekanije amatora y'umukuru w'igihugu. Abanyepolitike bamaze gutangaza ko bazohiganwa muri ayo matora barimo abigenga hamwe n'abagenywe n'imigambwe yabo bashika kuri 8. Imbere y'uko ico kiganiro ico kiringo gishika, Ijwi rya Amerika yariyemeje kuzohora ritumira buri munyepolitike wese yifuza gushikiriza imigabo n'imigambi yiwe mu kiganiro muri Isanga, kugira ngo asangire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika imigambi yiwe yo gutorera umuti ibibazo biraje ishinga Barundi. Uyu munsi rero wa gatanu twatumiye Valentin Kavakure yatowe guserukira umugambwe FPN Imboneza mu matora yimirije. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Mutwakure numero ni ya indi nyene kuri WhatsApp ni 1 2 4 4 1 9 9 1 9 3. Ikaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu mezi arenga atatu gato mu Burundi hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Mu banyepolitike bamaze gutangaza ko bazohiganwa muri ayo matora harimo abigenga n'abaserukira imigambwe ishika kuri 8. Muri bo harimo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi Gaston Sindimwo yatowe n'umugambwe UPRONA uri mu nzego za leta. Umushinjacyaha Leonce Ngendakumana yatowe n'umugambwe Sahwanya Frodebu Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Umushinjacyaha Kefa Nibizi yatowe n'umugambwe Frodebu Nyakuri umupfasoni Fidelite Nibigira azohiganwa ku giti cy'umugambwe APDR. Umushinjacyaha Kasim Abdel azohiganwa ku giti cy'umugambwe UPDE Zigamibanga. Anise Niyonkuru azohiganwa mu giti cy'umugambwe CDP. Valentin Kavakure we yatowe mu n'umugambwe FPN Imboneza hamwe na Dieudonné Nahimana zo kwitoza mu munyepolitike yigenga. Ijwi rya Amerika rero giyemeje guha ijambo umwe wese muri abo banyepolitike bazoshikiriza imigambi izo bafasha abarundi gutorera umuti ibibazo bibahanze. Uyu munsi rero twatumiye Valentin Kavakure ari hano i Washington DC mu rugendo. Turi kumwe hano muri studio zi radio Ijwi rya Amerika akabaserukira umugambwe FPN Imboneza. Ikaze rero nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro, nimero yo mushaka kutwakura ko tukabahamagara ni 1 2 0 2 4 4 1 icenda icenda gatatu imwe. Murashaka kandi no kutwandikira ibibazo byanyu n'ivyumviro byanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook, tukabisoma tukabishikiriza umutumire akishura. Adresi yacu kuri Facebook ni VOA Radio yacu. Tutarinze kurangira rero twakire umutumire wacu Valentin Kavakure ikaze hani Washington no munyuba kwa ziradijwe rya America ku njuru ya kabiri.
Ego ndabara mukije.
Kaze neza mwasize mu Burundi vyifashe neza.
Ego twasize byose bimeze neza.
Urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe ku migambi ufise nuro nk'amahigo yo gutongwa mu Burundi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kugira ngo abarundi bashobore gutorera umuti bimwe mu bibazo bibahanze. Ariko reka tubanze dutangure tumenye neza Valentin Kavakure ninde ku batakuzi, widondore uvuge muri make uburiwe.
Murakoze cyane, murakoze kuba mwashoboye kutwakira no kudutumira muri kino kiganiro. Nkuko mwabivuze jewe amazina nitwa Kaze Kavakure Valentin, ndi Umurundi, fise imyaka 40 y'amavuko, ndi mvukira y'igisi yo mu Gisagara, navukiye mu Ngagara, narapfakaye maze umwaka n'inusu narapfakaye, fise abana batatu, abahungu babiri n'umwigeme umwe, nkaba mu buzima bwa misi yose ndi umukozi wa Leta, nkora mu gisata kijanye kijejwe guteza imbere ivyingenzi Office National du Tourisme, ndakoze imyaka hafi 12. Hejuru y'ivyo ndi umuntu nkorana cane, nkorera cane mu mubano, ndakorana cane muri aka kanya n'abakenyezi mu nyuma zo kubura uwo mutambukanyi wanje, nace ntabwo zishira hamwe. Iryo shirahamwe ryihaye intumbero ryo kugabanya ibitigiri byo by'abakenyezi bitaba Imana bagiye kwibaruka, hamwe n'ibibondo usanga bitaba Imana bakiri bato cyane. Icyo nico gikorwa natanguye maze umwaka ndagikora, mugabo hariho n'ikindi gikorwa cyo mu bubano cyo gushigikira urwaruka. Ndarongoye umugwi inkino bita basketball, ego maze imyaka itari mike ngerageza gushigikira urwaruka ruba mu makaritsiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura, kugira turabe yuko twobaherekeza mu buzima bwa misi yose, turabe yuko twobaha akarorero keza, biga amashuri neza kandi bamenye kubana neza n'abandi, tubarinde kuja mu isamazi urwaruka nk'ibiyaruro mutwe n'ibindi. Ego murakoze mu ncamake n'ivyo.
Murakoze cyane murantunga. Muravuze yuko mwakoze mbere yuko muja kumbure muri ibi bikorwa byo kwitoza mwarimu, yuko murakorera inyungu z'abakenyezi nyuma yaho mupfakaye. Mwotubwira muri make ico gikorwa cyari kimeze gute, muracakorera inyungu z'abakenyezi?
Ego cyane, inyungu z'abakenyezi nico kintu ca mbere nitwararitse cyane. Wanashaka no mukuja mu vya politiki, bimwe muri bikuru vyatumye twifuza kugira ijambo mu vya politiki nuko twabonye yuko mu Burundi hari ikibazo kinini cyane. Ibitigiri by'abakenyezi bitaba Imana bagiye kwibaruka birateye ubwoba, ni byinshi cyane, birarenga 500 ku mwaka. Mwiyumvira abantu 500 ku mwaka bitaba Imana kubera ubuvuzi, ubumenyi bw'ubuvuzi, kubera ibikoresho kwa muganga bidakwiye, nabo nyene kubera badafite ubumenyi bukwiye kungene bavyifatamwo, ugasanga cane cane ivyo byose bifatiye ku bukene. Ubukene bw'abarundi bugabo ubukene bugaragara cane cane mu bakenyezi. Ego
murakoze cane rero. Muri aka kanya mwace mufata rero iyo ngingo yo kugira ngo muje mu bikorwa bya politike, mwotubwira impamvu nyamukuru yindi irikira batuma muja mu guhiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu? Mubona inyungu z'abakenyezi ariho mushobora kuzirangura bikwiriye cyane?
nababwiye ko inyungu z'abakenyezi ari muri bimwe byatumye tuja muri politiki mugabo nyamukuru ni inyungu z'abarundi bose igihugu cacu ni igihugu ciza cyane mugabo barundi bararushe cyane bararushe baruhishijwe no bukene baruhishijwe na karenganyo baruhishijwe no kubura no kutagira ivyize ivyizigiro muri kazohoza ntibabone iyo bariko baraja uravye ubuzima babayemwo ejo bariko ariyumvira mbega abavyeyi bariyumvira abana bacu bazobiki abana bakavuga twebwe ko twiga amashuri abageze ayo mahigo yo kwiga betuzoronka akazi betuzobaho gute ubu birababaje nyene igitigiri abantu barenga ibihumbi basohoka ku mwaka bava mu mashuri y'intango amashuri y'imyuga amashuri ya kaminuza ubwo ugasanga mu mwaka wose leta ntatuzi turenga 200 dutanze mu bantu barenga 2000 bahejeje amashuri cyo kibazo urumva ko kandi kiba kimaze umwanya rero mu bidutuma tuja muri twifuje kuja muri politiki se kindi nuko tubona yuko twa dufise icyo dushobora guterera duterera FPN mboneza numugambwe mushasha niwe mugambwe wanyumbe wanyuma mu kwemererwa nk'umugambwe ugizwe n'ugwaruka abagwaruka nta kahise rufise muri politiki kandi mugabo ugwaruka rukundi igihugu turizeye ko dushoboye guterera bitari bike
muravuga ko mwifuza kuharanira inyungu z'abakenyezi ugwaruka cyane cyane none intambanyi kuri mwebwe mubona n'izihe muri kino gihe mu gihugu intambanyi ziterambere intambanyi z'uko kuronka akazi kumbure abo bajene bose ntiboronderera akazi muri leta n'ahandi hose burondera ubuzi ariko intambanyi ihagaze hehe neza na nini
intambanyi nini ihagaze ku yuko nta migambi yashe ihari yo gushigikira ubwo gwaruka yo gushikira abo bakenyenzi iyo migambi naho iva ku kintu ku bintu bibiri burya ubutunzi kugira bunaguke busaba yuko abafise uburyo bumva batekanye bumva bizigira iyo leta kugira bakorane kugira ufise umutahe awuzane atanga ko kazi kuri abukuru go gwaruka n'abakenyizi n'abarundi bose bicaye muhira mugabo wonye afise umutahe nashobora kuza ahantu ejo yumva badugije amataka amakore ejo yumva ibintu byiwe byafashwe atazimvo iki kubera ejo we aragiye guserura ivyiyumviro bidahuye mu wundi mugambo udahuje ivyiyumviro n'ubutegetsi bakaca bamugirira nabi ivyo byose bituma ugwaruka barundi babura ico bakora urumva kugira baronka ko kazi bisaba yuko haza leta shasha bisaba yuko haza abarongozi bafise bitwararika cyane cyane ubwo bukene bitwararika cyane cyane kurondera utwo tuzi kugwaruka rero si kubyitwarika gusa uteza kufise n'ubwo bumenyi bisaba kufise ubumenyi mu butunzi kubera nushaka kuyadukiza kandi bisaba yuko nta umenya vyose ibyo utazi rondera ababizi ukabizera mugabo ubumenyi bihari mu Burundi ntibashira imbere abazi bafise ubumenyi ntibashira imbere washoboye bashira imbere waharaniye ubucuditse hamwe n'ubutegetsi bashira imbere uri muri ubwo umuntu wanyu w'ubutegetsi gusa mbwa ntibashira imbere ubushoboye ntibashira imbere gukorera mu kuri ibyo rero nibyo twifuza guhindura cyane cyane mu Burundi
ego ariko hariho kandi uretse ibyo bibazo byo kuba haba hariho abadashoboye cyangwa abatari mu nzego bariko baratorera inyishu hariho nibibazo bihambaye byerekeye nk'umuyaga nkuba hariho icyo bita mu gifaransa infrastructure nk'ikibazo cy'umuyaga nkuba nk'umuntu ariko araharanira gushika ku butegetsi bwo hejuru cyane ubona coterega umuti gute gihagaze gute muri iki gihe kuko umuyaga nkuba ni ikintu gihambaye cyane mu iterambere hari umugambi n'ivyumviro ubifitiye kuri icyo kibazo
yego nababwiye ko Johnson ndi umukozi asanzwe wa leta mu Rwanda umufundi rero nababwiye ko atawumenya byose igihambaye ni kumenya icyo ushoboye n'icyo udashoboye mugabe igihambaye iyo uzi uri kuraja byose biroroha kuri ico cy'umuyaga nkuba kijanye n'uburimye kijanye n'ibindi bisata byose birafatanye nta gisata cigenga byose bikenewe kunagugwa rero kugira ubito bishikeko nuko dushika mu gihugu aho turondera abafite ubwo bumenyi tukabizera tutaravye intara ubwoko iyo bava uburebure no bugufi mugabo turavye ico washoboye ico nico turiko turaharanira kubera nta yindi imvo izotuma tuva tuva mu ngorane turimo rero imuyaga nkuba nivyo bari kuba rubaka ingomero zitari nkeyi zizogwizwa mu mugabo naho umwimbo w'umuyaga ngo uzogwira udafise utiteguye ngo ubone ico uzobukoza ukunge nuzo utanga mu bantu uzohera muri ya regidezo yacu izohera muri ya regidezo yacu rimwe rimusanga nubu hari ibibazo byose ntibavishaka kubishira mu bingo bwa none ugasanga bamwe bakuta facture ndende abandi nkeyi kubera ikimenyane donc ivyo byose nizongorane dufise
Murakoze cyane ikintu ni kiganiro gihijamba abanyonyi biragijwe ijya Amerika nabo nyine turababaza mu kanya turabashikiriza mikro bashikiriza ibibazo n'ivyumvira ariko mbere yaho ikindi kibazo dufise ni kubera iki abandi bariko baritoza mubona yuko mufise ikibasumba canke ni giki mubona muzozana ku rubuga rwa politiki no ku rubuga rw'iterambere mu Burundi mubarushije
murakoze cyane ico nico kibazo nari niteze cyane kandi ni kibazo choreshe kwishura burya mu Burundi ariko bagira politiki nibaza ko ari ubwoko butatu hari umugwi wa mbere wabatwaye nawe ko ratwara uyu kura biraba nka tuge turi bashasha ta ruhara dufise takazikahise dufise muri politiki ubona yuko uzotwara muri bo azubaje kwihora mugenzi we mu gihe dutwawe n'umuntu afise ishari afise ishavu yanaka ngo yankore ibi bazobandanya bitwararika ivyo byo kwihorana ntihandu uzosanga uburyo bwa leta bwinshi buherera mu gipolisi buherera mu bintu by'umutekano abo rero je nibaza ko abo nyabarundi ntibari bakwiye kubatora hacaza umugwi wa kabiri abantu bagize politiki kuva kera batanagwanya tamakosa menshi bafise mugabo bakize muri zabukuru benshi bajye bageze muri zabukuru batwaye bamaze imyaka 30 ari ku kibuga nabone harageze ko baruhuka kwera je kenshi iyo ndiko ndaraba baravuga neza vraiment afise imvugo nziza cyane mugabo uca bagira cyo nabonye umengo baravuga kenshi mugabo bikorwa biki uti kuki kenshi habaye amatora ntibatogwe canke bakoronka amanota make iyo utabivuyemwo ngo abihebe ko ataronse amajwi aca yicarira icarira imyaka 5 ukaraba muri iyo myaka 5 ikindi kintu yewe yarakoze nawe uvuga ngo nuguteza imbere aho havuka ukabura ukavuga none aba bantu bavusohorijwe gusageza amatora ibwo numugwa wa kabiri mugwa wa nyuma ni aba nkuko uvuga se bafite imigambi myiza nabone nkabo ba kabiri mugabo muri abo bashasha nabone bari kubiri n'uyu he afise ubumenyi ubuhinga bwo kunagura ubutunzi nivyo migambi yo kunagura yo gutuma abarundi babana neza bose barayifise mugabo ingorane abarundi bafise cyane kurusha byose no gukene rero je nibaza ko abarundi bakwiye kugabo abarundi bari kuraba umuntu afise ibikorwa anafise icyo yamaze gukora kandi ni nka kugira wubaka inzu iyo nonse umufundi ata umwenjenyeri atana chantier ni mwarakora n'umaze kubaka amagorofa 10 turumaze kugashumba amagorofa 10 rero muri twege batatu bashasha turako tubashasha nibaza ko ari je fise ubumenyi mujanye no gutunze ubumenyi mujanye no n'imigendranire kwera n'izindi ngorane dufise nuko Burundi turi nyaka kwigenda ko gusanga twaruga imihora n'ababanyi ivyo byose bigabanya umahigo yo kuronka akazi mu Burundi
murakoze cyane reka rero dufata akanya duhe mikro abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone turafise uwitwa Oscar amahoro neza
amahoro neza
uraho urakomeye duzi ijwi Oscar hama utubwira aho telefone uri ikibazo cyangwa icyumviro
Yego
urakoze Oscar shinga nahe kavakure
Ego murakoze cyane abuze ngo afite amahirwe angana yambajije ngo amahirwe dufise kugira badutore kuri umwanya ari muto. Uje umwanya ni muto mugabo si muto kubera ubunye ikintu kikomeye cyane n'ubuhinga bwa none. Ubuhinga bwa none butuma nk'uno munsi uri kuranyumva utanzi kuranyumviriza bushikana ubutumwa kure. Mugabo nivyo igihambaye abarundi benshi ntibafise ukungene bashikira ubwo buhinga ubukene bwabo ntibakundira kutunga amatelefone cyangwa amaradiyo benshi rero mu Burundi murabizi yuko kugira umenyekanye bisaba kuja ku kibuga ico kibuga naco kikaba kigoye ku badashigikiye ubutegetsi mugabo turizera yuko naho ibintu bigoye dushoboye nico ciza co kubukira umusore ukibukiri ubugifise ubunonotsi ubukerebutsi butuma utaruha bikenewe umuntu azoduga twebwe turacari bashasha umugambwe niho tugitangura kugurura ico bita ama permanence aho dukorera inyubako dukoreramwo turizeye yuko bazotworohereza ubutegetsi bazotworohereza bugaragaze yuko ibyo bavuga babishira mu ngiro yuko ivyo bavuga babishira mu ngiro yuko bifuza ko haba demokrasi koko hama turizeye ko bizogenda neza kandi turashigikiwe kandi ntidukekeranya ko tuzomenyekana yuko kandi abantu bazogenda baratwumva bazobona yuko atawundi botora atari kava kuri baranda.
Murakoze cyane gose. Reka tuje kuri Innocent uraho neza.
Yego ndabumva neza.
Mahoro Innocent hamagaye uri he?
Yego ndi bahaye icyumbura mu kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Nduga ku ijambo.
Yego icyo nagiye mvuge hano mu gihe cy'ubundi ubona kutubereke amatora no ku kwa gatanu. Kutwasaba yuko umukuru w'igihugu wese azoshyira imbere iterambere mu banyagihugu tudashaka babandi bakiza mu nzu yose nk'ama wa mbere kuko twetije dushaka gukora iterambere ryiza aba banyagihugu akagirira neza abenegihugu icyo bamuzaki hama ikindi nacyo navuga hariho iyindi migambwe y'ikirakaga abakandida bimenyekanisha akaba hariho n'ibindi nyine iyo bari kuvugurura ingoro z'imigambi bakemerera yuko bazihugurura kandi ubona twimirije amatora hama ubona zimwe mu gihugu cy'ubundi ko bamwe babemereye abandi ntibabemereye ubona bizogenza gute cyangwa ubona bizoherera gute abandi bose icyiyumviro abanyagihugu bakabyumva mugabo izo zindi migambwe bakazikumira ikumve ibikumve icyiyumviro cyabo bazoshikirize rero ubaho ibyo cya kwigira gute cyane ibindi bitandi byose bigenze gute ko mbona bamwe bugurura ingoro abandi bagatora bakadida babo bigabo ibindi migambi nagira ngo baje kugurura ingoro cyane bakaza kubimenyekanisha icyumviro cyabo ntibabemerewe ko ubona bizogenda gute kwasigaye n'amezi make kugera itore umuperezida mushasha hama nkasantera nakamu nabo bari mu mahanga yuko bose bubunguka vuba hama ugatorera hamwe imyitozo idahera kimisho kimeze n'icyumviro cyo nari kikubona.
Urakoze cyane. Reka twakire na Fiston mbere yuko mutumira abishira. Fiston turi kumwe.
Alo,
oui Fiston,
neza na mahoro.
Mahoro neza. Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Nduga ku ijambo.
Namukiza no kandida wa FPL.
Yego, arakumva. Nshinga nahe Valentin Kavakuri turi kumwe arakumva.
Awaye Felicitas.
Murakoze cyane.
Nayifise ibibazo ashaka kubaza rero Kavakuri ko rero Kavakuri ndamuzi cyane. Uko bahoze turi umuganga umwe Fode. Iyo ndi kwa ino muri ndo vuga Fode kera. Kandi ndo ndamukeje kuba ari umwe mu gwaruka bwo mu Burundi yiyumviriye guhiganwa n'abashinzwe igihugu. Kuko dusanzwe tumenyereye ko icya cyabanza amazinganwa n'abantu imyaka myinshi bakuze ariko banazi ko akiri muto atari aka mirongo aragira myinshi. Bwede na iti siva chafu mwagadariru iwa zinishika mwuri itatu.
Mvuba, mvuba?
Ya buze yuko umugambi wabo ari umugambi usahuwe mwene umugambi ya anima ili mwurundu. Bwede na iti yuko organizasyo yose ya nisise forida sosiyete. Ikiwa dashani shwe, nigute wata angutangu mkani bagata fese projede sosiyete turari idwa zeko dea alana jihudu mwurundu. Icyo ni kandi icyakabiri ni giki ariko yategura nk'umukandida yitegura gutwara igihugu azohindura ku kibazo cyabaye ndasenye kuri gatatu bujumbura cy'imyuzurira icya gatatu nicyo kintu ajyaniye ugwaruka mu Burundi ko kenshi tubona agaruka ruhega amashuri gashobora kwiga mu ibarabara cyangwa nicyo kintu ajyanye kugira ngo bajye abana bo muri ECOFO wanani ya nasiki ya nini zi ya watu wada mbara mbara miche kini ajani hizo yetu ufone hizo mbara nuka
urakoze chane urakoze chane reka duha kariyo mshinga nae kavakuri ya vishure mbele yuko tuja kuundi mutumile mshinga nae kavakuri kuriwa zuzia Fiston na Inoso
ego Fiston ya wajije kuweli kiba mwe wale kugwa walonghi musha zoku gula ma permanence yabo abandi bakabuzwa bizogenda gute abo bantu bimi mpusha Fiston ico kibazo ni cyiza cyane kubera nico umuntu wese yitwa ko adacuditse hamwe na n'ubutegetsi agira nkuko mubivuze ico kibazo kiraboneka kandi kiragaragara twebwe aho hiyongera ko n'ikindi kibazo twebwe nico uburyo bobo basi abo basaba impusha bakagira abafite n'ubwo buryo bwo kuzugurura imigambwe myinshi nta n'uburyo bufise rero kizizogenda gute mu Burundi baye mu Burundi nanje mba mu Burundi byo mu Burundi uvyakira uko bije wewe uko bije kubera ntacu ushobora ntushobora guhangana nabo ucu urondera ubundi bwenge ayandi mayeri ucamwo sivyo ucamwo kubera iki barakwanye kugura iyo ngoro ntakundi wamiza ko ugo musaba impusha bukebuke abaja mu bya administration bakagira administration mugabano ni mugakora mukiruka nuko je nibaza ko murabe kuri ndadaye nta overture ya permanence yagira ubwo yaratsinze kujya yatsinze niko nabandi bashobora gutsinda mugacerere abarundi n'abantu bakora mu bwitonzi iyo bashatse ikintu bagishatse koko ash no mu munsi umwe baraguhindurira rero ico niyo nyinshi no guha tuba barundi twihorere uwo bankiye yigumye mbuga ntacu ikintege wa kabiri yabaje ibibazo bitatu
mbere ko tuja kuri Innocent Fiston yavuze akantu yuko wahora muri Frodebu uni Fiston yavuga ati wahora muri Frodebu kumbere wo vuga ko gake kubijanye nuko guhindura
okay bon na nanditse ko okay nta kibazo donc yambaje jengo aranzi kera muri nivyo mu 2010 haze myaka 10 nani toje mu kibanza cumu shinga mateka mu mugambo wa Frodebu mugabo nti wari Frodebu yari Frodebu nyakuri nti ari Frodebu ujya nyakuri niwe yari kivuka ico giye nari nkiri muto cyane ni ibintu bisanzwe gose urumva waratagunje nyakuri yari umuganga Dr. Minan ico gihe jewe natwara ihoteli yiwe rero iyo utanguje umugambi urondera abantu wanyi hasi hejuru rero uhera kubutwara abuhembu cubabwira cyo giye nari nkiri muto abona ubukerebutse fisa cambwira mbe wa musore we ntiwo dufasha kurondera amajwi bujumbura jewe iyo atacu wino nafuka nta kibazo weza nanda ko ari umumushahara nta kibazo se nokwanki nuko rero nagiye muri ivyo kandi nibaza ko ntiyagaye kora ndazi ko habuze gato cyane mwengo namuze utujwi dukeye mugabo ubu ntore mu mugambi sivyo so mugambi nari novuga ngo nagiyemo kubera kuvyiyumvira cyangwa kubitegura nk'ubu ubu nivyo nagiyemo nkuze nitonze niyumviriye kandi nabigiyemo kubushaka bwanje apana kwa bandi cyo nico no kwishura rero cinjenja kuri bya bibazo bitatu Oscar yabajije kusimaze gusohora ya migambwe yose maze gusohora abakandida cyo nta nimwe nabonye projet de societe ya mugabo je uravye neza ku kibuga kuri internet mugambi wa mu projet de societe ya nibaza ko ari twe twenyine rero uno wa nkanyura araba kuri internet biriko ugiye kuri page Facebook yanje ica kabiri ikibazo kijanye no mwuzurura imanzi imisi itwara ubuzima bw'abarundi ico kibazo bigaruka kuri mwe navuga kare iyo utagira utiteguye ngo ube waritonze warinonosoye ibirababaje nico jewe mpura abarundi tuguma tu twicaye tukaraba tukavuga ngo yamajamo ngo turatera ivyatsi ibintu mugatacu tu turakora umwuzurura ni kintu coroshe cyane mu buhinga muri iminsi ari kintu bita ama mini centrale électrique no tumashini dutoyi wubakira umuvu amazi yose imvura gaca muri uwo muvu awuciyemo gaca akacuca muri ako gasantrale naga mashini kagoma ngo nanko muduka gaca kagira iki kazana umuyaga nkuwo sivyo wakoze uwo muvu wisima kujya bubaka ibindi mbona bubaka amagorofa niko bakwiye kubaka iyo mivu ahantu hose hazana amazi menshi bakayubakira bakanayifurira bagashaka amadare hejuru nta muntu ashobora gutwagwa ico kibanza ajya mamanga ari Bujumbura yose ari jewe ni mwanyizera vraiment benshi ntaye muzo ashobora kubona zoyafurira ndarenze kwivu tuhateregazo abana baranka bakinira abanyeshuri baronka ama centre informatique abana baronka imbuga za basket sindavyumva n'ibintu byoroshe cyane igihambaye nuko abarundi tutazi ifo kugenda ukagenda amahanga canke ukarabira abandi ukitonda ukarondera ababizi ugahanuza ego je nivyo nico no kwishura ku kibazo cyane mu bacirabaza ni giki ni umugambi uyu ufise kugwaruka kugira ugwanye ubutegetsi ugwanye ubukene nababwiye ko nifuza kandi ndi useruko rwaruka ico nshaka kuba proposa ico umugambi nyamukuru janye no kugabanya ubukene mu Burundi nujya namye mvuga yuko umaze daboro kusubira gutuma mu Burundi hari umubano mwiza abantu bakumvikana ukagarukana icizere mu gihugu abantu abanyamitari bakibizana ico ni cambere imuga ico ntigikwiye rero kuri abyo mitahije ijo dafise umugambi nyanje bavuga ngo bivye amahera igihugu umugambi nyamukuru nifuza nuko buri ntara yose duhereye ku ntara ziri kure ziri mu bukene bwinshi kurusha abandi za Cankuzo za Kirundo twubakamwo rimwe igisagara tukubaka igisagara gishasha byose ntibibaza ko biteza kubera Bujumbura cyangwa Igitega hama buri ntara yose ikabifise ishirahamwe kujya kwa Cote Rukwande itasa n'iyindi iyo shirahamwe ikabishobora gutanga tuzi tutaja munsi ibihumbi bibiri aho ndababwiye yuko akazi abantu ibihumbi bibiri bakora bazana amahera menshi mu miryango yabo n'imiryango ibihumbi bibiri bironse ingene ibaho ivyo nivyo dukeneye ugasanga hamwe hagakoresha tugarondera n'amahingurira akomeye nk'ayisima kugira iki naya ferabeto ivyo byose tuza turakura hanze amahera yacu aguma hajye Burundi amahera y'u Burundi agira agaciro kandi twubaka igihugu dukoresheje ibikoresho by'iwacu
kuri mwebwe none igituma nk'ikiyumviro nk'ico kidacamwo ni ikihe kuko hariho abagwize tunga bashobora kuza mu Burundi bagakora ico gikorwa hariho abantu muri diaspora abarundi bipfuza kuza mu gihugu bagakora ivyo bikorwa bamwe na bamwe mu bo tuvugana nabo bavuga yuko hariho ikibazo muri OBR hari ikibazo mu kudedwana imiduga hari ikibazo mu kudedwana ama mashini ibintu byinshi nk'ibyo kuri OBR ikigo kijejwe amatagisi n'amakori no kwinjiza ibintu mu gihugu hoho ubona mwokimura ikibazo cyaho gute
ashobora koze cyane ico kiroroshe iwanje nifuza kugira Burundi isoko yo muri Afrika buzi isoko ni kuvuga nshaka ko Burundi ejo azaba igihugu aho abantu bose baza kurangurira abantu bose baza kugira ivyashara kugira bishoboke ni kugira gukuraho ivyo iyo mitego gukuraho ukwa muri kurishutza abagize ushaka kugira ka business kiwe umwishutza jewe mugambi ufise numwe icambere ni gushaho kanga muntu ushasha iyo kanga muntu ushasha ni nka kujya zijya mapuro zose sa muri obe uvise karanga muntu uzogira ivyashara vyawe hamaje tugira ama category kujya kwa premier yo gutwa umunyagi ugasanzwe yirimi yutwiwe azodushora atankimwe nakimwe yigeza atanga nakimwe wahataza abakabiri barangura kwa rya masoko yo mu ntara yo mu makomini babishora mu muji bajyanye bazoca bariha zo bari category ya kabiri barihe ikorera imwe mu mwaka sivyo ari 10,000 ari 20,000 abarayo ntiyagira usura kubiruka ko warishe kujya kwa assurance y'umuduga canke iki warishe rimwe abarahafi sivyo nabashaka nk'abagore tuje kuri diaspora tuje kuri OBR shaka kugira system yoroshe aho muri diaspora hazo bariho akabiro ari ku ambassade ari yindi ayandi masantre yo kugira ivyashara du créer aho uzova bibinye ushika hariya wazanye imodoka ukerekana facture y'ibihumbi ngo nayiguze mu 2000 bakaguhaririza ngo ya 10,000 ivyo ntibizosubira tuzokoresha ubunya bwa none
aha tuvuge dufate ngaha muri Washington uraguza umuduga wawe ukuzi 3000 ushakuzana mu Burundi uzovino wamaze kuri ha tax ku machine atabana muhura ibiciro bizwi atavyo kunegosia yuko umuntu yavyutse neza cyangwa yavyutse nabi akuraba ngene ure ha mingene nusa akagucira menshi cyangwa make ivyo bigiye guhera nimwe atwizera byose bizokemuka
ehego burakoze tubandanye kuri kwizera ku murongo wa telefone kwizera turacari kumwe
turi kumwe
uraho neza
turaho namwe muraho
ehego turashima ikibazo cawe cyangwa icyumviro
nashaka bazenda mutsi mutumire ndana mushimira ndana mukeza cyo cyongera kize yagize cyo kwitoza kubanza cy'umukuru w'igihugu aba nashaka ngo bazwe ikintu cya mbere ijyanye n'impunzi mu gihe nimwizerwa mu gatorwa mukaba umukuru w'igihugu kibazo cy'impunzi mu kitegure ugikemura gute ama nkaba ngomba ndamuze ibindi kijyanye ikintu bakunze kuvuga gukunda igihugu wenda akiye n'ubwenge nagomba asobanure ijambo gukunda igihugu ubu nk'akarora nk'ibintu byabaye nk'u 2015 ariko timwe yagwanya manda n'indi yari ishyigikiye kandi muri abo bose bavuga ko bakunda igihugu nagomba asobanure afashe ijambo gukunda igihugu muri abo bagwanya bakunda igihugu bari bashyigikiye bakunda igihugu cyangwa batari muri kimwe na kimwe bose babirebera ku ruhande ni agatabo n'abandi bari bakunda igihugu murakoze nibaza ikindi namubaza ni uko ibijyanye na kandidatire yo afite amahirwe angana gute yuko izokwemerwa muri seni cyangwa na ntambanya abona ku bijyanye n'ibyo seni isaba ku bijyanye n'amafaranga ku bijyanye n'amadokima yose basaba ikindi ni kandidatire yiwe yemerwa yizeye gute bingana gute ni ihari iriko iratunganya amatoro murakoze ibibazo byanjye byari
bishya murakoze cyane reka twakire na Louis Michel amahoro neza
amahoro
ni Oriane duzijwe mushinga egera telefone tukumve neza ego duga ku ijambo
nagira ngo yana suzu umutumirwa
ego
ariko ikibazo cya mbere mbanza kumubaza ndamubabaza mbega numvise ari umukandida hari niba numvise neza ibibazo bitatu byonyine biri mu Burundi uramutse ubaye umuyobozi w'Uburundi wari perezida wabanza gukemura wihuse cyane ni benshi icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri aho aya matora yabo yaba yanihuse uti kubera iki mu Burundi murafite impunzi nyinshi ziri hanze zakagombye kuza gutora icya kabiri muracyafite abanyapolitiki hanze mbega ngaho kandi bakeneye kugera guteba bakeneye kuza gutora abandi nabo bakeneye kuza kwiyamamaza mbega aya matora aho ntabwo yihuse cyane uwakongera nibanda amezi atanu akabanza agakemura ibibazo agakemura ikibazo cy'impunzi zihunguka bari abanyapolitiki bagahunguka bakaza mu gihugu amatora akabona ko amuterwa aho sinyaba nibyo byaba ari byiza ni utubazo tubiri gusa ngira ngo ubaze urakoze Oriane
urakoze cyane mushinga nahe Louis Michel aho mu Rwanda turagushimiye cyane ego mushana kava kure duhereye kuri kwizera na Michel basana babajije ikibazo cerekeye impunzi kirabaragishinga duhereye kuri icyo kibazo
ikibazo c'impunzi ni kibazo na twaronse ico tukivuga ko muri mu mugambi mu migambi twashize ku kibuga ca internet c'umugambi wacu ikibazo c'impunzi kigarutse kuri mwana avuga kare umuntu ahunga kwera yumva mu mutima atumva amahoro ikibazo cy'umuntu kugikemura ni gutora umuntu ashobora kugarukana kumvikana hagati y'abarundi ashobora kuza aje gutwarira abarundi bose ataje gutwarira akagwi kamwe ubwo kubumwe ntarimwe mugabo umurundi yemera yuko uwo batavuga kumwe ashigize icyumvira kumviritswa ntaca totetso naho nico niyo nyishu kandi umuntu ataco yagiriza kora je co mbona benshi muri kahise yacu barafise imyaka bafise ico bakoze ariko ibica nke ciza gituma nk'ubunyu ushobora gukemura ikibazo cy'u Burundi wewe nyene udashobora kujana mu bahanga abo izo mpunzi ziri Tanzania ziri mu Rwanda mu Buganda Kenya wewe wenyene uzi yuko ufise amakosa wakoze udashobora gushika muri Tanzania uzogikemura gute wewe nyene udashobora gushika mu Rwanda uzogikemura gute Burundi bukeneye umuntu atakimwagira kandi asanzwe afise n'uwo mutima gukunda rero na nico kibazo impuzi na karavyo ikintu uzi kujanye bakurikira kurusha bari mu Burundi kura nibo bamerewe nabi rero
igishobora kuba cumbikana nka karavyo ariko nko turazi imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi irarengeye kumbure ibibazo by'impunzi kuko harabavuga ati hari abipfuza gutaha ntibari kugwe hari ababandanya kuja mu gihugu cy'u Rwanda ugihugu cy'u Rwanda ko kidashigikiye ubutegetsi kiraborohereza ibintu nk'ivyo byinshi bigenda biravugwa hagati y'ivyo bihugu bibiri wo banza ukavuga gato kuri iyo migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda
urumva nababwiye iyo uje tayaru hari ufise muri kahise ubufise ruta wabitanguye canke watumye imigenderanire mera nabi twebwe ico twokwihutira ni kuca twegera ababanye naho tutabigize umaze kwizerwa n'abarundi ni bo bakwizeye kugira babone kubishoboye tuzokwegera abarongozi b'ibihugu bibanye dusaba imbabazi tubabwire yuko ivyabaye kahise turike kahise kebe kahise tutangure bishasha birababaje uno munsi ama prison yuzuyemo abarundi kora bahunze bakagira ingorane bashitse mu Rwanda gusanga yabuza amahera ki bagatumbura canka ikintu nkicu gusanga arafunzwe nivyo hariho benshi batari no muri zo kambi bari mu gasho ebe byose tukokwegera tukanagura imigenderanire buryanye abantu bose kwise turi bamwe umuntu umwegereye ukamubwira muratubabarira ivyakozwe
ntabaza tufise hari abarundi basaba yuko u Rwanda rusaba imbabazi
abona abandi jewe ndi kumvuga ivyo wanje jewe munyizeye ni je no genda nkababwira kuri ababanyize singeye kumenya watanguye n'utatanguye igihambaye nuko abarundi bataha kandi abarundi bakamererwa neza
nivyo koko tugiye gukira zo gikurikira cerekeye ego wewe kuri wewe gukunda igihugu nubisigura iki kwizera bifuza cyane kumenya ico kintu
yabaje ikibazo ciza cyane patriotisme nta muntu numwe afise ubwene gihugu adakunda igihugu ni nkuko bavuga umwana adakunda umuvyeyi wiwe nivyo ushaka kugira icyo umuneguye mugabo tuza kumukunda biri muri wewe rero yabajije ngo none ko ngo 2015 hari abagwanyije ubutegetsi bakita ngo nabanse igihugu abashivugiye ubutegetsi ngo nibo bakunda igihugu n'abatagize icyo bavuga jewe ku bwanje bose barakunda igihugu bigaruka kuri cha kindi wewe urongoye abandi ubifata gute eske umuntu wemera yuko ubana n'abantu batavuga kumwe nawe parce que bose barakunda igihugu mugabo hariho bamwe n'inko mu muryango yo muvukana hamari habarinda kurusha abandi hari urinda akavuga papa mama aha makosheje kenshi rero abanyafrika turafise ingeso mbi yuko utemera umuntu agutore agira icyo ndikunaguye ucubona ko ari umwasi wawe mubana n'iyo muvukana ugasanga hari umwe yubahutse akavuga ikitagenda neza cyo umwasi wabo rero ntucuba umwasi wabo ahubwo niwe mwese murakunda igihugu uwanumye kora imana yamuremanye indemano yo kutwivuga kuvuga make arakunda igihugu sivyo uwashigikiye abo bavyeyi narakunda igihugu nabo bavuze ngo ibitagenda neza bose bakunda igihugu babivuga kugira arabe ko hoba karusho rero niko no vyishura mwese abo bose barakunda igihugu nta udakunda igihugu ikibazo yabajije ca gatatu ni ibintu by'amadokima ngo asabwe na seni ngo mubibona gute je bose ndababesha nkaje kubinda abana babwiye iyo tangorane wifitiye kaje bo nice nga ayo madokima narayegeranije narumvise mu mizeze ko araba politisi ko arasaba ngo ikijejwe kipapuro bakura muri polisi yuko ta kibagira ngo bogiheba naratwenze ndavuga none ko umengo ico kipapuro je cyane waye umunsi umwe kukiro bo ufise ico waje je mbona yuko vrema uzi ufise kikwagiriza ubanza ukatenye myuka rondera abarundi atacu bakoze ni benshi nabone boshikigo yego donc ama document ni vya bindi nyene byose umuntu ashaka kuvuga ko agoye ntagoye vraiment ni ibintu gutanga amahero kaje ku commune barayaguha wowe uzi ko atamakoso wakoze yego icanyuma yabajije ngo seni ngo ama resultat eske murayizeye yuko bigaruka kuri cha kibazo wa undi umukanyesha yabatsa ngo kuri kibamwe barekugwa je nibaza yuko abarundi twari hebuye kandi birumvikana kuba twaciye muri byinshi bibabaje seni ni seni bujyanye je wowe nababwiye ko mfise umugwi w'abana bakina basket iyo mukina mukagomba kunganya hama mugakina ta ubarorera aho onye urusha inguvu yundi ashobora kwiba uyundi mugabo dusaba yuko cane cane leta irekurira abantu bakaza bakaraba yuko amatora agenda neza bakabarekurira bose arabarundi arabanyamahanga bose wifuza kuza guhagararira amatora akayaraba mu mutekano turasaba yuko na semi iha amashansi amwe nibishobora kumvikana ko kuri leta ngo tubona CNDD-FDD tukabona iprona imiryango mikeyi izindi ntituzibone ibyo byose ifoko ibyo biri mu mpapuro bica mu ngiro nico no bivuga ko rero mu kwizera ukora mu kwizera kuko utangwa kwimvira ngo bazonyiba ntacyo wokora ni bya bindi by'abandi twavuga bace baheba amatora cyangwa bakoranga amajwingo turabihefe no nawe ari abantu bake bakwizeye baserukire nawe zari babiri uwo muntu babiri bakwizeye baserukire uko nyene
Michel mu Rwanda yavuze ati ikibazo cambere nyamukuru mubona mugiye ku butegetsi mwokemura ni ikihe muri byose
cyambere ibintu byavuze ibintu bitatu byihuta icyambere ni kutunganya ubutungane bumwe kuri bose kubera nico cyambere ubutungane budakora kumwe ku barundi bose ntaco nahuje mbere yo kuvuga n'ubutunzi nushaka kuvuga utarakemura ikibazo cy'umubano abantu bose bakumva ko bafashwe kumwe ico ni cyambere kijanye no guca utunganya imibano mu ba politisiye cyangwa niwe gubibanye hamwe gatatu chaka ni economy donc gutunganya ubutungane gutunganya igisata cy'amashuri kabisa amashuri nta kigenda ubunye uheza agira guheza n'ivyo baheza ari benshi mukabo bafise umenyi bumeze gute rumva amashuri hama n'ubutunzi
Erika twakire ukurikira David ku murongo wa telefone David turi kumwe
mwamutse neza
urahura komeye
ndakomeye cyane
nduga ku ijambo masegonda make ikibazo cyangwa icyumviro
ngewe ikibazo nari mfite ndashaka kubaza umutumirwa ndashaka kumubaza tubona yuko abaperezida benshi ari ubuhinga mu bya gisirikare baba bafite wenda nk'amapeti runaka cyangwa se hari ubumenyi bundi bagira mu bya gisirikare se hari ubwo yaba afite ikindi cya kabiri tubona yuko nanone abantu biyamamaje ku giti cyabo cyangwa se boherejwe n'imigambwe idasanzwe iri ku butegetsi cyangwa se ifite akaboko mu butegetsi akenshi na kenshi badakunda gutsinda cyangwa se kubona ababashyigikira ese we imbaraga yazivanye he zatumye yinjira muri icyo kintu agafata umugambi cyangwa se nubwo ari ishyaka cyangwa se umugambi we wamwoherereje ese we koko ahamanyije n'umutima we n'uburyo areba umugambi we umeze ari asize kuri pourcentage awe ari hakangahe ku ijana agiranyiza akareba n'uburyo umugambwe we waba wenduzwi cyangwa se n'uburyo nawe ubwe yiyumva yaba ari kwiha kangahe ku ijana percent
uravuga ati percent ni ukuvuga ati amajwi uramubaza amajwi abona yoronka
iki ndamubaza icyizere we yifitiye we ubwe arireba abyanyije n'ubumenyi afite cyangwa se n'uburyo yiyumva we ubwe yakiha kangahe ku ijana akize kuri pourcentage
kwizera kwiye urakoze cyane David urakoze cyane David arayabanjije abaza akabazo yabanjije abaza akabazo k'igisirikare ati impuba mubifisemo ubumenyi kumbure kuri icyo kibazo cya David mu Burundi hari abavuga bati utazananye n'abajenerali bishobora kutagenda neza icyo mukivuze kwiki
jewe nababwiye ko twege turunganwe rushasha kumenyana n'abasoda cyangwa kutamenyana n'abasoda kugira wizere gushika ku butegetsi jewe sinababesha je ntabwo tuzinanye mugaje ndumuntu nizera kandi nizera uhoraho wenyine uwo nawe ntacyo adashoboye asha naho hoba hari iki nabaza bari za brand na shara cinzira rero je nta experience y'igisota nta kintu na kimwe fisemo nta nabo fise na bashobona shaka abantu bamuze ngo bigenda gute ntubugenda na police nta nabo fise kandi nta nabo nkeneye muraka kanya numva ko ntekanya atakibazo rero ikibazo cambere nico nta yo experience y'igisota nta yo fise kandi sinibaza ko ari ntambara cyambaye nuko umuntu yoronka ubwo buryo bwo gushikana icimviro cibo mu banyagihugu ico ubwo tukabuba kabona baraduhaye barakuturekuriye tugashikana icyimviro byacu mu banyagihugu turize ko badutora kabisa ego bice bije mu kibazo cha kabiri ngo amahigwe
ko kwizera kungana gute
je wese ndababesha niba turekurira tukitoza tukiyamamaza twisanzuye aya mahigwe turayafisa kabisa kubera ubu igihambaye se gisoda byo ndabibabwira igihambaye ni ibinyenda ubuhinga bwa none burakomeye gose ninashobora gusiga kuri centre y'ikomine naka narose ibyo bita maho parere sinzi ngo bivuga mu kirundi bijya bisamirana hama uri kure gashobora kumva ibyo twa turavuga turizeye kabisa yuko gwaruka tuzohindura ibintu
eka tunyaruke kuri mvuganyi niba ntihenze muvunyi ku telefone turi kumwe
bateze amatwi ndi kubumva
urakoze cyane munota mike cyane masegonda make ahubwo ikibazo cyangwa ishyumviye
mbanje kubasuhuza mwebwe banyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika hamwe kandi nkasuhuza no mutumirwa wacu Volante
urakoze cyane
nibyo koko ngendi mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza umurenge wa Gaheli ikibazo nshobora reka mbanze mbaze uwo mutumirwa ikibazo kikijya ubundi mu bijyanye n'idini cyangwa itorero mu misengere cyangwa se mu bijyanye no gusenga asengera muri iyo dini cyangwa itorero ikindi kibazo nshobora ko ikindi navugaga ndamushyigikiye cyane ku bijyanye n'iyo ntego ye kuba ari gushyigikira ababyeyi akaba kwita ku rubyiruko ibikorwa by'urubyiruko rwose ni ikintu cyiza cyane numva gishimishije kuko kimwe cya igice kinini cy'abaturage ari urubyiruko urubyiruko iyo rwagenze neza iyo byarwo bimeze neza igihugu kiba gitekanye kuko ibintu byinshi biva mu rubyiruko ikindi nimo ndamubaza ku bijyanye n'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi cyo aramutse agiriwe amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi icyo ngicyo yagikora hiki ibyo nibyo nagira ngo mubaze murakoze
murakoze cyane
jewe navutse nk'abarundi benshi navutse mu muryango w'abakatolika kandi n'ubu benshi iwacu baracara abakatolika mugabo uko umwanya wagiye haraheze imyaka 9 kuva 2010 narahinduye idini sinzi ko ari idini ubu muri no nibaza ko ndi ico bito aba umuporoti umukatolika w'umuporoti ego mugabo juste kano shaka kubivuga ko bigaruka kuri bya bindi bavuga ngo mbe wavukiye he usengera he twaramaze kumugara nuko umuntu uko akwishuye ca nkaho ari utushaka kumushira ko kumushira mu mugwi ngo ah kwari haragarutse ba pasteur haragutse ki oya sa kandi mu wese yitwara uko uko Imana yamuremye cya kabiri yabaje yavuze ko adushigikiye cyane kubera icyo dukora kujyanye no kugabanya impfu mu bakenyezi hama cyabaza ngo yacahereza abaza ngo umigendera negative Burundi n'u Rwanda twakora iki nari nacishuye navuze jewe sinkeneye kumenya uwatanga uyice nk'uri mukuri n'utari mukuri kiyambaye n'uko abarundi bamenewe nabi ni mbona yagize amahirwe kuba ndi umwana se wanjye yari umudiplomate ari udukeye namurahuye ko nusha nkoresheje diplomasi nkegera ababanyi si mu Rwanda gusa Tanzania Uganda Kenya ahantu hose ari umurundi amerewe nawe naho yoba ari umwe nafata iyo ndege nkamwegera nkasaba imbabazi ukamurekura
ego tubandanye kuri Alfred uraho neza ikibazo cyangwa icyumviye
ikwiye ni mu Burundi kugwa mukuru wa politiki igitega cyane nsanzwe niga muri kaminuza kandi nkuri cyane by'uburimyi n'ubworozi icyo nashaka kongera ko umubyeyi yavuze ku byo bintu bitatu yavuze ategekanya
shishikara minota iri kirahera
kindi bintu bitatu yavuze nashaka ndamusabe yongere koko yokongera kumwe umugambi wo kwita abenegihugu b'abarimyi batunzwe n'ubunyi n'ubworozi kuko uyu munsi 98% ku ijana batunzwe n'ubunyi n'ubworozi ibyo bitatu nibyo bikiyongera ku cyerekezo nacyo abanyeshuri y'ugwaruka muri rusange ugwaruka muri rusange ni umunsi wahize amashuri ukaba aho uza gukorera ibikorwa cyangwa ukaba akazi mu bitandukanye ariko mugihe ndamusaba agerageza imigambi yose atekanze itatu yavuze ndetse n'uwo mugambi wo kwita abenegihugu icyo 98% ku ijana batunzwe n'ubunyi ahubwo nawe rero washyira ime ibindi byose bigeza kubwirwa ko ari ukwenegihugu afite iki kimutunze kandi amerewe neza ariko muri rusange cyane nashaka kongera
kumuhaho uburimyi n'ubworozi urakoze cyane Alfred reka tubandanye na John amasegonda make ikibazo cyawe icyumviro
Yo, John, murakoze cyane. Muri we neza ngaho ku radio.
Amahoro mahoro. Turakumva.
Yego. Murakoze cyane. Nifite akabazo kamwe ku mutumire. Hamwe Imana yo mufasha akaba perezida w'u Burundi. Turakeneye kumenya icyo yokora ku butungane. Kucerekeye intandukuko y'ibintu byose byakoretse mu Burundi, amakosa adahanwa yatsindara mu Burundi, tukeneye kumenya icyo azokora ku gihugu rwa ndadaye Melchior n'abamukurikiye, kuko n'ibihumbi n'ibihumbi kandi intandukuko yaguye ku gihugu rwa ndadaye Melchior. Murakoze cyane, ifu gusa.
Turagushimye. Mu majambo make nshinga nahe kavakure ikibazo cha Alfred na John wari wagerageje kucishura c'ubutungane naco nyine kigaruke ko amasegonda make.
Ndabomere kuri Alfred, urakoze cyane Alfred. Nababwiye urumva iki kiganiro ni kigufi ni sahimwe. Mugabo ni mwaro nk'akanya muraja kuri internet, Facebook, murabe mugambi yacu. Mu kunagura ubutunzi icambere dushira imbere ni kunagura igisata c'uburimi. Igisata c'uburimi ubu caribagiwe. Nababwiye ni handi ni mwatora umuntu ashira imbere kwihorahorana cyangwa ashira imbere kurondera inyungu ziwe, ico gisata kizokwanya kironka amahera make muri leta. Rero turacitwararika gose bidasanzwe, hari imigambi irashe ijanye nuko two mu Burundi na hantu tufite inzuzi umwaka wose, navuga se bisanzwe ko mu Burundi bakitega amaso imvura baraba ngo ntihaguye imvura ngo gira turime, niko dushobora kurima umwaka wose. Leta igize imigambi yo gufata ikaduza ajya amazi ikaduza ajya ku misozi ikaciya kwiragiza hose. Ikindi kintu twavuze mu burimyi gihambaye amatongo ubu yarahatse, iho kuraba ubuhinga bwa none, ubu urashaka kubaka mu maetage ukagira maetage ugashira kwivu ukimbura umwaka wose. Rero ico sinacibagiye ugaruka sindarwaka ko kora nabivuze kenshi yego ubutungane yabuze ngo byo mwebwe twa twamuse batwizeye. Ikintu cy'ambere tuzoharira biri muri programme nuko haba ubutungane bwigenga bugakorera bose bukabakora kumwe. Ubutungane bwo nyene buzobitunganya, tugerageze gusa amadosiye yo mu Burundi aratera cyane ikanyaruka.
Ikibazo cy'anyuma mushinga nahe kavakurira ikibazo cyerekeye FM, ariho ibinyamakuru vyugawe harimo n'ijwi rya Amerika muri ko muravugira ko ijwi rya Amerika ryarihaye nko muri inisi guha ijambo umunye politiki wari wese, haba opposition haba abashigikiye ubutegetsi. Mbere nejo ku munsi wa kane twarakiriye icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gasose Ndimwo yatowe n'umugambwe Iprona, kandi akaba ari no mu nzego za leta. Bisigura ariko ijwi rya Amerika rirafise icyo twakwita influence cyangwa abanyagihugu barayikunda barayize. Mugakubona yugawe muri kino gihe mwe mubyumvira kw'iki, mu buzobikora kw'iki, abanyagihugu benshi baripfuza ko yagiye yuguruka
cyane gose. Bigaruka kuri mana vuga bivana n'umurongozi mutoya, umurongozi akunda abarundi agakunda bose, nk'icyo sikibazo. Sishobora kumva nyene ujejwe icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu ari wajejwe ibibazo bya politiki n'iby'ubutungane, ari wafata izo ngingo acaza ngaha kuvugira mu kiganiro mu radio yugaye. Sitavyumva, ntibitahuritse, vyerekana yuko abari ingingo bafashe gihutihuti cyangwa batiyumviriye. Rero ni nka kujya kubutungane, nimba nyizeye hasigaye amezi ane gusa ngo munyizere, ndazi ko muzonyizere ayo maradiyo azosubizwa, ayo azoba kwije ubute. Njye nababwiye ubutungane buzokwigenga, buzokwigenga ibyanditse mu mpapuro babikwije bugurure bakore.
Ikibazo bavuga ngo umugambo wanyu n'umugambo w'abajene na kajambo gato kanyuma masegonda make, icyo wifuza ku bajene n'icyo ubahanura?
Ugwaruka nashaka kubabwira kubatera intege muri kigutinya, kubera ni mwatinya ubutungane mukubitwe ne n'ubukene imyaka indwi indwi. Rero haguruka uno munsi, umuntu wese aturondere aze kuri permanence abo mu volontaire, dukore ibitangaza abarungidi batangare, ugaruka twitera amateka turashoboye kandi bizoshoboka. Murakoze.
Murakoze cyane gose. Yari Valentin Kavakure ari karitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi uyu mwaka. Bari muri kumwe naho yanitanga ishaka ikiganiro twabateguye kigaruke ngaha, ariko ku rubuga rwa Facebook turabandanya. Murakoze cyane. Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika.